iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abadusakira kuri internet ni kuri www.radio.vewa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenie Mukankusi wongeye kubasuhuza, mbaha ikaze mu makuru yacu. Inzego zishinzwe umutekano mu Burundi zataye muri yombi abapasiteri bakekwaho kubeshya abantu babatwara amafaranga.
Igikorwa cy'igipolisi cyakoretse mu gihe bano bantu burya bari bimirije guhungana amafaranga. Bakoze ivyo tudasiba kwihaniza bimwe byo gushaka gutunga mu mwanya isase escroquerie en pyramide mu rurimi rw'Igifaransa.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano mu Burundi. Abasirikare ba Leta ya Mali n'abakekwaho kuba abacancuro b'Abarusiya bashinjwa kwica abagabo b'abasivili bagera kuri 300 mu mpera z'ukwezi gushize. Naho muri Sudani, abaturage batangiye kumva inzara kubera ikurwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Izo ni zimwe mu nkuru twabateguriye tubagezaho mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare ba Leta ya Mali n'abakekwaho kuba abacancuro b'Abarusiya bashinjwa kwica abagabo b'abasivili bagera kuri 300 mu gihe cy'iminsi 5 mu gikorwa cya gisirikare bagiriye mu mujyi wa Mura hagati mu gihugu. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ivyo biri muri raporo yashizwe ahabona uno munsi kwa kabiri n'ishyirahamwe rijeje w'agateka ka muntu Human Rights Watch ryo muri Amerika. Ubwicanyi bwabaye hagati y'itariki 27 n'iya 31 y'ukwezi kwa gatatu mu gisagara cya Mura kibamwe abantu bagera ku 10,000 mu ntara ya Mopti. Ibitero vy'intagondwa zikorera cyane muri iyo ntara byariyongeye, byongera bitandukira ibihugu bibanye vya Mali mu karere ka Sahel. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubufaransa n'Ubudagi byariyamirije ubwicanyi bwakozwe n'inteko za Leta n'abikekwa ko ari abacangero b'Abarusiya mu kwezi kwa gatatu. Basavye Leta ya Mali kurekurira ko haba itohoza ryigenga. Igisirikare cya Mali cyatangaje ku munsi wa gatandatu ko cisha abagwanyi b'abayisilamu barenga 200 mu gikorwa cya gisirikare cyabereye mu karere ka Mura. Congeye kimenyesha ko kizotohoza ivyagirizo vy'ihohoterwa ry'agateka ka muntu. Itafata kibanza ya Mali yafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'2020 iriko igwanya umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu ibifashijwemo n'abacangero b'Abarusiya.
Turava mu gihugu cya Mali tujya mu gihugu cya Sudani, aho inzara yatangiye kuboneka cyane biturutse ku ngaruka z'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri inkuru.
Igihugu cya Sudani cyari gisanzwe gihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi nyuma yaho igihugu cy'Uburusiya giteye muri Ukraine amafaranga yabo hagatangura guta agaciro, ubutunzi bw'icyo gihugu bubandanya kunyuka. Itembagaza ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka uheze ryakuyeho intwaro mfata kibanza yari yashizweho inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Omar al-Bashir yari ahamaze imyaka irenga 30. Iklas Zakaria, umuvyeyi yareze abana 6 hadafise umugabo, akaba ari umudandaji w'icyayi ku mayira hagati mu gihugu, avuga ko ibiciro by'ibintu byose bisigaye byarabaye umurengera. Ati igiciro cy'icyayi cyaraduze inshuro 2. Abana biwe 2 baravuye mu mashuri kugira bakore mu mirima, yamara agahembo baronka karagabanutse cyane kubera uruzuba rwatumye atamwimba mwizu haba. Iklasa avuga kandi ko kenshi abana biwe bafungura rimwe ku munsi honyene. Mu kwezi guheze, Volker Perthes, intumwa ya ONU muri Sudan, yaragabishije ko igihugu cyari gisa n'ikitazobasha kugwiza ibisabwa kugira kironswe imfashanyo ya banki nkuru y'isi n'iy'ikigega mpuzamakungu Fonds Monetaire ingana n'imiliyoni 50 icyo gihugu cyari cyaremerewe. Ibiro vya ONU bijejwe gutanga imfungurwa ku isi kumwe n'ibiro bijejwe imfungurwa n'uburimyi ku isi biragabisha ko ibintu muri Sudani bigiye kuyangara kurusha.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyakomereze inaha muri Amerika. Iminsi mike abantu 6 bishwe barashwe mu mujyi wa Sacramento muri Leta ya California. Polisi yaho ivuga ko yataye muri yombi umusore w'imyaka 26 witwa Dandre Martin. Ibindi murabigezwaho na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Inyuma yaho ku munsi w'Imana abantu batandatu bagandaguwe barashwe abantu batari bake barahakomerekera igipolisi cyo mu gisagara cya Sacramento muri California cyatangaje ko cyafashe umusore w'imyaka 26 yitwa Dandre Martin. Ihagarikwa ry'uwo musore ribaye inyuma yaho abaguye muri ico gitero bamenyekanye abari bo ejo ku munsi wa mbere. Ico gitero cyakozwe mu masaha 8 z'ijoro z'umunsi w'Imana aho ububare bwari ko burugara abantu buzuye amayira y'umugwa mukuru wa leta ya California. Uwo musore Dandre Martin yahagaritswe ku birego by'ubwo bwicanyi hamwe no kuba yari rafise inkoho mu buryo butemewe n'amategeko. Igipolisi kivuga ko kikiriko kiragerageza kumenya niba inkoho yibwe yatowe aho ico gitero cyabereye yoba yarakoreshejwe muri ico gitero. Ibiro by'igisagara cya Sacramento bijejwe gutabara bimenyesha ko abantu 12 bakomerekeye muri icyo gitero, 4 bababaye cyane. Ariko bavuga kandi ko abandi 7 bavuye mu bitaro ejo ku munsi wa mbere.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu Orion Itangishaka na Fidel Niyongabo bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Duhere mu Burundi aho amafaranga y'amarundi arenga miliyari imwe ariyo yafatanywe abantu batatu barimo abapolisi babiri. Igipolisi cyabafashe gisobanura ko haye amafaranga yibwe abanyagihugu barenga 400 hakoreshejwe amayeri. Inkuru tugezwe na mugenzi wacu Pierre Cavenio nkuru uri mu Rwanda.
Igipolisi cy'u Burundi cyemeza ko ubusuma bukoreshwa mu rugiri bwasubiye kwibonekeza cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi yeretse abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri abantu batatu bagirizwa ico caha bafashwe bamaze kwegeranya ayarenga muri yaridi mu mafaranga y'amarundi. Nkurikiye arasegura ingene ubwo busuma bukekwa ko abantu batatu barimo abapastori babiri bwagenze
barashizeho ikoperative, hanyuma iyo koperative bamaze kwishiraho yari koperative yategezwe gukorera mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Hanyuma rero atanu umwe babisavye baciye bagenda buguruza irindi shira hamwe byo barimeze nk'ibanki cyo gutoza amafaranga yitwa Groupe Mado Finance Sociale Nduza. Ntibagiyuguruje vyisunza amategeko kuko nta ruhusha bigeze barironkera. Hanyuma baca batangura kuza kwigisha baciye kuri irishengero ryabo abene gihugu babasaba yuko boza barashiramwo amafaranga muri iyi banki yabo nshasha. Bati amafaranga uzanye inyuma y'ukwezi ushugaruka bagashaka guha inshuro agwijije inshuro zitatu. Bari bamaze kwegeranya amafaranga atari make angana n'umuri yaridi w'amafaranga y'amarundi.
Gucika ubu abakekwa ko icaha ntibaraburana mu butungane ngo bahabwe abashingwamanza babafasha kuburana bakongera bakabavugira. Nabo ntibemerewe kugira ico bashikiriza kuvyo bagirizwa kuko bakiri mu minwe y'igipolisi. Ico bikoze umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bagiye gucikirizwa ubutungane kugira ngo baburane. Pierre Nkurikiye yavuze kandi ko amafaranga yibwe abantu barenga 400 igipolisi gihamagarira abanyagihugu kuba maso no gushengeza abashaka kubiba muri ubwo buryo.
Abo bayakasi bake ko abanywanyi babo turavye ku mpapuro abarenga 400. Umaze kumva ko amafaranga inyuma y'ukwezi utanze bacagwize na gatatu n'ukuvuga yuko baca bazana meshi meshi. Aha rero igikorwa c'igipolisi cakoretse mu gihe bano bantu burya bari bimirije guhungana amafaranga. Bakoze ivyo tudasiba kwihaniza. Bimwe byo gushaka gutunga mu mwanya isase escroquerie en pyramide mu rurimi rw'Igifaransa. Igipolisi ngakirabaranya kwakira abantu bambuwe muri ubwo buryo. Muri no minsi hari amakuru twumva agenda avuga y'abasuma bagomba kwiba muri buno buryo. Hari ivyo bitango na masirike, hari ivyo bitango n'ibirimba, hari ivyo bitango no kumena amazi bene gihugu. Turabivuze turabisubiyemo, mumenye neza ko ari abasuma. Amafaranga amaze kugwira uwa yafise aca yiruka, kandi amaze kwiruka umwene gihugu akagaruka kuja kurira kubajejwe intwaro, akaja kuja kurira kubajejwe umutekano ubutungane kandi bibwe twabibabari. Amashyirahamwe yonye nashobora gutoza amafaranga y'abene gihugu n'amashyirahamwe abayemewe n'amategeko, abayaremewe ni banki nkuru y'igihugu.
abibwe nabo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara za Cibitoke na Ngozi mu mpera z'umwaka uheze haribonekeje abantu benshi bitura ubutungane bavuga ko bibwe muri ubwo buryo bwo gutanga amafaranga biteze inyungu y'umurengera inyuma yaho amashyamwe menshi akora bene ivyo bikogwa yarahagaritswe abayarongoye barafungwa bagirijwe kwiba bakoresheje urugeri ico bita mu gifaransa escroquerie mu kiganiro igipolisi cahaye abamenyesha makuru cagize nico kivuga kubwicanya buheruka guhitana abapastori babiri bo mwishengero ryitwa Ezebu bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu mpera z'iyendwi iheze mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Pierre Nkurikiye yemeje ko amatohoza ageze kure.
Ngira mwaramvise jo bundi yuko hariho abapastori bishwe barashwe twagira tumenyeshe abarundi n'amakungu yuko rijya bararigiheza kugwa kugwa amatohoza aciye atangura gushikuno munsi turiko turavugana hariho abavyagirizo batari bake baza baramaze gufatwa abapastori nyene ahanini ngamusagara cha Bujumbura hari abashika batatu bafashwe na hariya mu ntara ya Makamba hariho abapastori bashika kuri 8 bafashwe bakaba bari kubagirizwa ko ariho bari nyuma yaryagandagugwa amatohoza acari ko arabandanya kugira ngo uwo wese yo bari nyuma yari buri yabubisha ahagarikwe maze ashikirizwe ubutungane.
Iri shengero rya Yezebu ririmo indyane zifatiye ku burongozi kuva ku mwaka uheze. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Karavenyo nkuru urakoze. Inama y'akarere k'ibiyaga bigari CRGL iteraniye uyu munsi kwa kabiri hina irobi muri Kenya ku nshuro ya 20. Irigira hamwe ukuntu ibihugu bigize ako karere byafatanya kugira ngo birangize intambara zikarimo ndetse n'intugunda zishingiye kuri politiki. Sudani, Sudani y'Epfo, Centrafrica na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri ku murongo w'ibyigwa. Intambara imaze iminsi ibera mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishobora gukomozwaho. Igisirikare cya Kongo cyashyize mu majwi leta y'u Rwanda mu gushyigikira umutwe wa M23 ariko ambasaderi Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa akomeje gushimangira ko nta shingiro bifite. Yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Uruhare ntarwo n'ibimenyetso izo ngabo zo muri Kivu y'Amajyaruguru rwitwazaga ko rufite abasirikare babiri b'u Rwanda zatoye muri iyo mirwano twasanze babamaranye ukwezi batatowe mu mirwano kandi dusanga ntacyo bapfana n'ingabo z'u Rwanda. Ubwo rero si abasirikare n'abantu bibeshyeho, navugwa ko atari nabo babafashe, ahubwo ni umwe mu mitwe nayo yagombye kubikurikiranwa iteza imvururu muri Congo yaba yarabagemuriye abasirikare ba Congo. Rero kubizana mu Rwanda kenshi urwitwazo ruba ko bamwe mu baturage ba Congo nabo bavuye muri M23 ari abakongomani bavuga Ikinyarwanda. Congo kuba ari nini hakaba hari abakongomani batajya bakozwa na rimwe ko abantu bavuga Ikinyarwanda bashobora kuba ari abakongomani.
Amakuru ijwi ry'Amerika ifite nuko hari intumwa za M23 zirahungaho i Kinshasa zihamaze iminsi zitegereje guhura na Perezida Tshisekedi kugira ngo baganire ku ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'i Nairobi. Kuki ibyo bidakorwa?
Kuba hari abari Kinshasa mu gihugu cyabo bategereje kuvugana n'ubuyobozi bwabo, ibyo ntabwo mbitindaho kuko nta ruhare u Rwanda rubifitemo mu guhuza abanyagihugu hagati yabo, kandi nta icyo babidusabyeho kugira ngo tubafashe guhura. Niba bari Kinshasa iwabo bakaba bategereje audience, ubwo n'ikibazo cy'abakongomani hagati yabo bazi uko babitegereje n'ikizavamo.
Mu gihe igisirikare cya Congo mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'icyo gihugu cyashyiraga mu majwi leta y'u Rwanda, leta ya Congo nyirizina ntacyo na n'ubu yari yatangaza. Mbese babivugaho rumwe?
Ubivuze neza. Niba igice cyangwa itsinda rimwe mu bagize ubuyobozi bw'ingabo bavuze ikintu, ubuyobozi bukuru ntibugishimangire. Sinzi niba umuntu yavuga ko bakivugaho rumwe ariko uko mbibona nuko inzego zitari za kireba kimwe kandi ntabwo inzego nkuru ari za gisirikare cyangwa za politiki zitumenyesha twebwe mu Rwanda ko bafite ibimenyetso simusiga cyangwa ko bakeka ko icyo kibazo ari u Rwanda rugitera kuko inama zose zigambirije gushyira mu masezerano mu bikorwa amasezerano ya Addis Abeba u Rwanda nta na rimwe rutayabishyigikiye ari ibitekerezo mu nama ari imikoranire y'inzego z'ubutasi mu guhana amakuru ari ndetse no gushakisha icyatuma haboneka amahoro mu burasirazuba bwa Congo biradushishikarije twese kuko twemera Afurika itekanye Afurika icuruzanya kandi tuzi ko amahoro make mu baturanyi nta cyayabuza gusesekara iwacu cyangwa amahoro make iwacu yasesekara iwabo tubifite mu burambe mu kubimenya ubwo rero turi ku ruhare cyangwa ku ruhande rushyigikiye ko ayo masezerano arangiye mu bikorwa kugira ngo amahoro akenewe aboneke bityo kureba na ingwe cyangwa kwitana ba mwana no kwibeshyanaho bive mu nzira tujye mu nzira y'amajyambere.
Ambassadeur Vincent Karega uhagarariye u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndabashimiye cyane kubw'aka kanyamuhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe Veniste. Bamwe rero mubaraye batsindiye indishyi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be mu Rwanda baribaza aho indishyi z'akababaro bagenewe n'urukiko bazazikura bikababera ihurizo. Ni nyuma yaho mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere urukiko rw'ubujurire rwasoje urubanza rwaregwagamo Rusesabagina na bagenzi be rugeneye abarenga 40 indishyi z'akababaro. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumutakaboye.
Nyuma y'amasaha asaga 12 urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwamaze rusomwa urukiko rwashoreje kubaregera indishyi rugaragaza icyo bagenewe. Umwanzuro w'urukiko wasomwe hafi mu masaha 4 z'ijoro rwanzuye ko abahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa MLCD FLN bafatanya kwishyura indishyi z'akababaro kubo zemeje ko batanze ibimenyetso bifatika. Mu baregwa 21 gusa barimo Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastase babaye muri FDLR FOCA nibo bonye n'urukiko rwavuze ko batazatanga indishyi kuko batabaye mu mutwe w'iterabwoba wa MLCD FLN. Bamwe mu baregeye indishyi bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko nubwo batishimiye indishyi bahawe n'urukiko ariko banibazaho n'amake bemerewe azaturuka. Kayitesi Harine n'umwe mu bavuze ko yarashwe mu kaguru mu gitero cyagabwe mu ishyamba rya Nyungwe. Uyu mukobwa yagenewe indishyi ya 2,000,000.
Rero impamvu tutanyuzwe na zira ndishyi baduhaye nyine kubera ko ayo mafaranga ntago yatuvuza mu by'ukuri. Byonyine ibintu twabuze birenga 1,100,000. Ibyo twatwaye ntago akenshi babibara. Ntago tubyizeye uko niko kuri guhari. Kuko mu gihe abantu turi kurega nta bintu bafite uretse Rusesabagina wenyine. Nawe kandi ntago urabona neza ko ari kwanga kwitabira urukiko rimwe na rimwe ariko ubwo n'ubundi twabanzuye. Nugutegereza nyine tukazareba ko wenda hari icyo bizatanga.
Sengiyumva Vincent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata yemerewe indishyi ingana na 27,000,000. Sengiyumva avuga ko ibitero bya FLN byaje ariwe bishaka. Yari yasobanuriye urukiko ko byamutwikiye imodoka biramusahura ndetse biranamuraza.
Umwanzuro twawakiriye neza ubwo ibisigaye no gutegereza ibijyana ni naho bizafa. Nta wamenya nta nubwo twigeze tuvuga ngo wenda ngo turareba mu bushobozi bw'abari kuburana. Aba bose ngira ngo hafi ya bose n'abavuye mu mashyamba ntawuzi niba hari umutungo bagira cyangwa batawugira. Ubwo nicyo gikurikiraho. Rusesabagina nawe tumubona kuriya ntawuzi niba hari icyo agirina cyangwa naho abigira hanze naho biragoye kuba wavuga ngo wabigiraho uburenganzira.
Kwegereye umunyamategeko Murangwa Foste umwe mu bari mu itsinda riburanira abaregeye indishyi asobanura ibigiye gukurikiraho.
Urubanza ni ruba itegeko. Abaregeye indishyi bagomba nabo kureba uburyo rwashyirwa mu bikorwa. Gushyirwa mu bikorwa rero ni ukureba abantu batandukanye baregwa n'ibyo baryozwa niba biboneka.
Kubitegeko bivuga iki?
Kubitegeko ni ukuvuga kuba nyine ruta juririwe cyane no kuvuga ngo buri gihe urubanza rwose iyo ruta juririwe ruterwaho kashe muruza bityo rukaba rushobora kurangizwa.
Murangwa we agaragaza ko atemeranya n'abavuga ko nta bwishyu buzaboneka, agaragaza umukoro bategereje.
Ntabwo rero nibwira yuko hari ari ikibazo cyo kubura ubwishyu, ahubwo turi ku kibazo cyo kuvuga ngo ese ubwishyu bwashakirwa hehe, bwishyurwa nta nzira rero n'imwe ifungiye gukurikiraho no gushaka no kureba aho ubwishyu bwava. Ntabwo rero waba utaranashaka ngo uvuge ngo ntibizashoboka.
Mu baregeye indishyi basaga 90 urukiko rwazemereye, abatarenze 40, abandi 50 ntazo bahawe. Urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bagaragaje by'uko ibitero bya FLN byabagize w'ingaruka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Nshuti turi kumwe tubibutse ko hiye mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu bikomereje ku makuru yerekeye siporo n'imikino. Amakipe haserukira ibihugu haturuka ku migabane itandukanye y'isi iri mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Mu irushanwa rizabera muri Katari yaramenyekanye muri tombora abereye muri icyo gihugu ku munsi wa gatanu w'icyumweru gishize. Itsinda A rigizwe na Katari, Equateur, Senegal n'Ubuholandi. Igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizatangira ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 11 kirangire ku ya 18 y'ukwezi kwa 12. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Suleiman Niyonkuru, umunyamakuru w'imikino ukorera Radio Buja FM, ku makipe ari mu matsinda yose uko ari 8, cyane cyane amakipe azaserukira Afrika arimo amahirwe yaba afite yo kubasha kuva mu mikino y'amajonjora no gushobora kugera kure muri icyo gikombe. Aratangira avuga ku itsinda rigizwe n'ibihugu bya Katari, Equateur, Senegal n'Ubuholandi.
Fatiye ku migwi yose ya karere ka Afrika cyangwa se muri rusange umugabane wa Afrika muri rusange, ndavuga ko imigwi yose ku mugabane wa Afrika ndavuga ko harimo ibimerika cyane mu buryo bugaragara, kandi se ndavuga ko yari bikwiye by'ukuri. Mugabo mfata nko ku mugwi wa A urimwo Senegal, ndavuga ko Senegal ni ekipi no mugwi ndavuga ko ufise amahirwe menshi cyane, kuko no mugwi ufise icyo no kwita mu nzira zose bateguye, haba kuri ruhande rwa tafu, haba ku bakinyi, ndavuga ko bameze neza. Ikindi nashobora gushyira muri bari mu bihe byiza bivanye no kubarutse no gutwara igikombe cya Afrika. Ikindi gi Senegal giye guseruka muri no muri kino gikombe cy'isi, ni Senegal igeze n'ubundi kuba yitwara neza, irimo abakinyi bigeze kuba bitwara neza muri kino gikombe 2022, kuko umumenyereza w'i Senegal murabona niwe yigeze ko ari kapitene wa Senegal mwaka wa 2022. Bisigura ngo rero navuga ko ni numugwi navuga uri mu kibanza cyiza chance uri muri groupe nziza ishobora kuba izogera izurengana inkino za mbere yitwaye neza.
Turavye mu mugwi B, ndabona harimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe mu bihugu vya Pays de Galles, Ukraine na Kosovo ikeneye gukina inkino za nyuma. Mubona gute umugwi B?
Uyu mugwi navuga ko ni umugwi navuga ko umeze nk'ukomeye, ngo harasengo birateye ubwoba cyane. Mugwi Ubwongereza umugwi navuga ko Ubwongereza niryo zina ririmo riremereye cyane, usibye ko harimo n'igihugu cya Iran nacyo nyine navuga ko ari igihugu mu mupira wabo mu bihugu byaba ezerupe cyane. Igihugu cy'Ubwongereza navuga ko ni igihugu gifite amahirwe menshi cyane, urabye bari kumwe n'ibihugu navuga ko biramenyereye Coupe du Monde, n'ibyo mugabo ugiye kuraba imikinire yabo kacura abandi ingene Ubwongereza abakinnyi babo baba bakina muri shampiyona isa n'uko ari imwe, abakinnyi nka 80% ku ijana ugasanga bakina muri shampiyona imwe, Sire Doje ni imwe, umumenyereza wabo ni umumenyereza Southgate, nuvuga ko amaranye umwanya munini y'abantu bakinnyi, nuvuga ko bari favori cyane gusumba ibindi bihugu. Naho tubona ko nk'igihugu nka Mexique ni igihugu nuvuga ko gifise amahirwe nacyo nyene, kuko Mexique nawo nyene ku mupira turaje muri leta kuri no mugabane wa Amerika ni igihugu kimaze kwerekana performance nziza gusumba ibi bihugu twa turavuga ngo za Arabia Saudite. Ibya Arabia Saudite irakomeye mu gucishira hamwe nk'aha na Mexique na Angleterre, urabona ko Ubwongereza buri imbere cyane bivanye n'uko abakinnyi babo n'abakinnyi bamaze kumenyerana cyane cyangwa se n'abakinnyi bamaranye umwanya munini y'abakinana. Ikindi nacyo n'abakinnyi bateguye umwanya muremure bari kumwe n'umumenyereza wabo Southgate.
Umugwi D ugizwe n'Ubufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu bya Peru, Australia na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Tunisia niyo iserukira Afurika muri uyu mugwi, ubona amahirwe ifise araya?
Sinovuga ngo amahirwe ngo naya, kuko ibihugu by'Abarabu hari igihe usanga bihindagurika umunsi ku wundi, na cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika, mugabo ugiye kuraba nk'igihugu bakuyemo cya Mali imbere y'uko bashyikamo Iran novuga ko babyitwayemo neza ati gute kuko igihugu cya Mali novuga ko gifise umukinyi ku mpande zose ashobora kuba yarikuba no kubafasha kuba bose mu gihugu cya Tunisia. Mugabo igihugu cya Tunisia kubera novuga ngo hari style batanzemo abanyafurika kumenyerana cyangwa se no mu buryo bwo gutegura, novuga ko Tunisia umuntu adashobora kuyishyira kure mu bintu byo byerekeranye no mu mapoli. Ariko gusa rero urabye nk'igihugu cya France ni igihugu gitanga kino gikombe, ukaca wongeza ko kandi ko bafite n'abakinnyi novuga ngo generation isa n'uko ari shasha, mugabo irimo n'abantu basimaze kugira experience nk'aho umunye damu wabo igororisi bakagira abakinnyi bamaze gukora nk'aba Benzema, nizera ko azoba banahari bibaye na ngombwa hari gishobora no kubona mwe n'aba Olivier Giroud, ba Antonio Griezmann, novuga ko France iri imbere cyane, amahirwe yafite menshi cyane gusumbiza za Denmark na za Tunisia. Mugabe igihari nuko Tunisia irashobora kwitwara neza mu gihe ivuze ati niburi bakinire kurondera amanota ku yindi migwi bakinire no kudatakaza cyangwa se gutsinda ibitsindo byinshi imbere y'igihugu cy'u Bufaransa. Kuganje novuga ko Tunisia amahirwe si menshi cyane kunganya n'igihugu cya Senegal twabonye muri groupe ya A.
Ku mugwi E ugizwe na Espagne, Ubudagi, Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica, mubona gute?
Kuganje novuga ko ni pole novuga ko imeze nk'ikomeye cyangwa se ni groupe novuga no mugwi novuga ukomeye kuko urabye harimo Espagne, harimo Abadagi n'Ubuyapani, hakiyongera ko n'ubuzo bavuye hagati ya Costa Rica na Nouvelle-Zélande. Mugabo ugiye kuraba umupira twabonye muri mu mwaka wa 2018 ku Buyapani bwakinye muri gikombe cy'isi, twashonga twaraba n'ibi bihugu nka Espagne n'Abadagi ingene basanzwe bakina amahiganwa yabo ingene ameze, abakinnyi bafiseho bari abakinnyi babo basanzwe bifasha mu guserukira igihugu ingene bari kwaritwara muri no minsi. Novuga ko ni puriza kubikomeye cyane, mugabo gusanga hanta abantu barashobora gutangara babonye nk'igihugu cy'Ubudagi kivuyemo Ubuyapani bukabandanya, kuko Ubuyapani bwaratweretse ko kumeza ku munota wa nyuma ni ekipe nshanga se n'umugwi ukigera uruha n'umugutigera uva kuyizima ubandanya urondera isinzi naho udafise amahirwe yo kubandanya muri competition runaka. Kubwanje novuga ko ni pure ikomeye cyane, na cyane cyane ko ifise irimwo imigwi isanzwe yitabira icyo gikombe cy'isi kandi isanzwe ikimenyereye muri rusange kwacura abandi umupira ariko barakina muri no minsi mu bihugu byabo mu makarebe nko ngaha muri Espagne, ari muri Espagne novuga ko iza kuba ari puri ikomeye cyane cyangwa se n'umugwi uzobukomeye cyane ku bihugu biri muri no pure muri rusange.
Umugwi F ugizwe n'Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia, wowe uhagaze gute ku bwanyu?
Kubwanje novuga ko Ububiligi ngaha nibwo buri nako bufite amahirwe menshi cyane, kuko Ububiligi burafite ico no kwita kimwe cyose kurabye no kuri classement FIFA, ni igihugu cyari kimaze iminsi kiri imbere mu gihe kurundi ruhande no mu kurondera ikipe. Novuga ko bitabagoye cyane, inzira baciyemo urabona ko byaraboroheye cyane, ikindi nacyo abakinnyi bafise n'abakinnyi novuga ko basanzwe bari kuba barifashishwa mu makre. Ndafatira kuri ibyo kubera iki mukuru aba umugwi urabana naho n'abakinnyi basanzwe bari gukinira aho ba urabye makrebe ariko barakinamwo bitwara gute, usibye nk'umukinyi wabo Eden Hazard muri Real Madrid novuga ko muri iminsi bitameze neza, n'aba Romelu Lukaku muri Chelsea novuga ngo ntibimeze neza kuko urabona ko form yarafite ari muri Inter de Milan afise, mugabo hageze muri zino competition mpuzamakungu hari ukuntu bashyira experience hamwe bakongeza ko nawe kantu ko gudefenda izina ryabo, novuga ko Ububiligi bumeze neza cyane. Ku rundi ruhande igihugu cya Maroc ni igihugu novuga ko cyakatije itike mu buryo benshi babona ko cyakonvenka bivanye n'igihugu bariko barahura cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, novuga ko byari bigoye cyane kugira ngo baze gutsindira muri Congo mugo muri Maroc umupira batweretse ko no muri Mondiali badashobora kuba bagiye kurunguruka ahubwo bashobora kuba bafite ibikorwa bazerekana. Mu gihe ku rundi ruhande nka Croatia ni igihugu gifite abakinnyi bamaze kugira experience nk'aba Luka Modric, ukacura aba naho basanzwe bakina mu makresi bakina nk'abakinnyi bakinira Croatia, novuga ko ni pure nayo nyene harimo ibihugu bibiri bimeze nk'ibiri fise izina rikomeye muri Mondiali cyangwa se mu gikombe cy'isi, Belgique ndetse na Croatia, ariko hakiyongera ko na Canada, kuko Canada tugiye kuraba abakinnyi babo aho bari muri mu makrebe yo ku mugabane wa Buraya, ndavuga ko ariko baritwara neza cyane. Gusa tuzotanga ntabwo notangara no kubona nka Croatia isigaye Maroc ikabandanya, mugabo natangara mbonye nka Belgique isigaye Maroc ikabandanya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha tubisoreje, tukaba rero tubashimira mwese nshuti kuba mwabikurikiye. Ngashimira cyane na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro ndetse n'abadufashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma PJ na Dieudonné Cyubahiro badufashije kubagezaho amajwi mwumvise. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikorale Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero, tubifurije amahoro n'amahirwe hirwe muri byose aho muri hose, naho mukanya samoya n'igice mukanya kari imbere.